Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro bya ryo mu Kirundi na mu Kinyarwanda muri beneza nshuti mwese turi kumwe. Uyu munsi ni kuwa mbere itariki 16 y'ukwezi kwa mbere ku kwezi kwa kane mu nambarira mwaka 2018 ni saa 10 zo kumuhingamo mu Burundi no mu Rwanda. Ikaze mu kiganiro muri sanga giteranijwe na Frederic Mundikije. Kumusi wa gatanu w'indwi turangije perezida w'igihugu cya Gabon ari Bongo Ondimba akaba kandi n'umukuru w'ishyirahamwe rijejwe ubutunzi mu bihugu bigize Afurika yo hagati CEAC yaragize urugendo mu Burundi aho yabonanye na mugenzi we perezida Pierre Nkurunziza. Urwo rugendo rubaye mu gihe abarundi biteze ibiganiro bishobora kuba hagati y'abanyapolitike nyuma yaho umwunganizi muri ibyo biganiro Benjamin Mkapa yongererewe ikiringo. Mu byo abo batetsi bayaze ku munsi wa gatanu harimo ibibazo by'ubutunzi hamwe n'ingorane zihanze ibihugu byo muri Afurika yo hagati. Inyuma yaho ibiganiro birangiriye abo batetsi barahaye ikiganiro amenyeshamakuru. Reka twumvirize perezida Pierre Nkurunziza ishura ku kibazo cerekeye niba barayaze ku byerekeye amatora kamarampaka imirije.
Ibibazo cyane cyane by'akarere turimo si ibibazo cyane cyane bijyanye n'amatora. Akarere kagaze kujya n'ubutunzi iby'amatora navyo biraba ibihugu bwavyo, si ikintu kiraba ibihugu byose nk'uko bijyanye kubwigenge bw'igihugu. Yaba ari gusaba ibintu bijyanye n'amatora cyangwa ugutunganya ibindi bikorwa biraba ubwigenge bw'igihugu, muri icyo gihe abandi bose barakurikira gusa hama kandi bagashyigikira. Rero tuvuga yuko ibijyanye n'amatora biraba abarundi bene bwo, umugabo akarere kabaye hafi karakurikira agashyigikira nk'uko byaba bigenda mu bindi bihugu.
Imbere yuko rero perezida wa Gabon atangura urwo rugendo mu Burundi, Deo Hakizimana umumenyeshamakuru umwanditsi umuhinga yanonosoye ibyerekeye kahise akaba kandi n'umukuru w'ishyirahamwe ryigenga rikora ubushakashatsi mu byerekeye ibiganiro yarasohoye urwandiko ruvuga ko mu Burundi bishoboka ko amabi yama yatangajwe ahinyuzwa. Umukuru w'iryo shyirahamwe rimaze gushinga ibiro mu bihugu bitandukanye harimo ibiro biherutse gushingwa i Rabat mu gihugu cya Maroc yarashinze kandi agashimwe kitiriwe perezida w'igihugu cya Senegal Prix Macky Sall pour le dialogue en Afrique PMSD mu majambo avunaguye. Muri iryo tangazo Hakizimana yarashikirije ubutumwa buvuga ku biganiro ari ikigwanisho cy'umugabo atari umugani. Avuga kandi ko mu Burundi umwumvikano wabaye hagati y'abanyapolitiki badacana umwaka mu gihugu cya Kenya ushoboka. Uyu munsi duhiriwe duhishije rero kuko turi kumwe n'umushyirantahe Deo Hakizimana mu kiganiro cyacu. Mwiriwe neza mushyirantahe Deo Hakizimana.
Mwiriwe bwana mumenyeshamakuru wa Vadura Amerika.
Murakomeye?
Mwemeze neza n'ukuri kandi nahani Bujumbura mbona hasa neza, kazuba katse akayaga katanguye guhuha, si nk'ikivura gihejeje kuza kiragwa hano i Bujumbura mu minsi heza.
Yego be twatubiye kandi mushyirantahe Tasiyansi Bomana ariko telefone yiwe nibaza ko mukanya dusubira kumuraba. Tukaba kandi turi kumwe n'umushyirantahe Emi Pascal Nduwimana. Mwiriwe neza Emi Pascal Nduwimana.
Ego natwe turabahaye namwiriwe kandi nkuko yaravuze aha turi Bujumbura byo kuri turabona kazuba kwari keza kandi turabona ko nakayaga kwari keza cyane kandi turabona ko hariho akayaga mvuga kwari keza no mu Banyabujumbura.
Ego mereka ariko dutarinze kubatesha akanya dutangura kuri mwebwe mushyirantahe Deo Hakizimana mwitangaza mwasohoye imbere y'umukuru w'igihugu cya Gabon agendera Burundi mukaba mwavuze ku biganiro ari ikigwanisho cy'umugabo atamugani. Murashaka kudusobanurira mukatubwira icyo mwashaka kuvuga?
Icyo nashatse kuvuga ni kigwa nibaza ko naronse kigwa nyamukuru naronse mu byo nakoze muri iyi myaka iheze mbere iyo myaka naho ndayivugira mu ndabinda nka kumumengo ni mike ni myaka 46 kuko maze imyaka 45 ndatunkora kazi hanyuma ibyerekeye bya politike ndabikurikirana cyane cyane kuva mu 1970 ndakangaye n'indwi igihe natangura kumenyana n'abafrodebu mu mbabare mu 87 ngacanserukira umugambi wa ndadaye i Buraya mu myaka 5 yaranze urugamba rwa FDB imbere yuko amatora aza. Icyo kigwa rero cyane cyane cyakomandaye mu gihe nshinze ishyirahamwe Sirid i Geneve mu 1996 bivuye ku nama natunganije icyo gihe yitabwiye n'abanyepolitiki nka bose bo mu gihugu icyo gihe murazi yuko intambara yari yose mu gihugu cyose aba CNDD muri icyo gihe CNDD bavuga ngo ni anyangoma kuri yari kwigihugu cyose hanyuma igisirikare nacyo cya leta ku ntwaro ya Buyoya bibaza yuko bazohava batsinda jene nawe nababwira ndi nta wuzotsinda uwundi bimwe birama kuko mu ngwano y'abavukana nta wutsinda nta wutsindwa baheza iminsi yose bariko baraganira icyo kigo narakitegereye kugeraho ejo bundi turiko turahimbaza imyaka 20 ishyirahamwe ryacu Sirid rimaze niho twicara i Geneve hanyuma catura mbere turashyiraho umugambi ukomeye cyane uvuze witwa Primakisal pour le dialogue en Afrique. Ni kuki Makisal n'umukuru w'igihugu azwi hanyuma hari ibintu bitari bike bigaragara yakoze yakoreye igihugu ciwe yakoreye n'akarere aherereye nko muri Gambi hanyuma rero twe kubera twari dufise abaduserukira muri Senegal twarababaji tuti mwe hari umuntu wamuzi muri Afrika twokwitirira umugambi tugira tugire hanyuma rero tuca niyo ntandara w'ingene twashitse ku izina rya Makisal mu nyuma arabyemera arabishyigikira none ejo bundi mu kwezi kwa 12 ya mbere edition 2017 twayihawe uwo bita Le Moron Naba n'umwami wo mu gihugu cya Burkina Faso si ukuvuga ngo Burkina Faso
ibintu yagize kirangiranwa n'ibihe
ni sa
ibintu uyo mwami yagize kirangiranwa n'ibihe
yagizwe
ibintu yo yagize kirangiranwa gushikaho mu muha ako gashimwe
kirangiranwa nuko mu 2014 igihe muri Burkina Faso hari uruhagarara ruvuye kuri ya kudeta igihe kompaure bari bamwirukanye murazi yuko abantu bagiye mu ibarabara haraba bapfa barabomora amazu barabomora Assemblée Nationale hanyuma haragera igihe bose bahigana buhongo hari huwa hungiye ku ngoro yiwe Shero Morona banyene hanyuma rero Morona baca hamagara abanyepolitika abasirikare ababipfa bose abashira autour d'une table baraganira hanyuma baratora n'icyo bashitseko igikomere rero yashitseko uwo mwami ndiko ndababarira nuko ibyavuye muri iyo mibonano babishize mu ngiro hanyuma bica bituma Burkina Faso itera intambwe gusumba
ikindi kintu
ha agashimye ka 2017 ni sheke y'amaEuro 50,000 ababizi nibarabe nyinanga na umarundi simake navuze ni mwijamo navuze imbere y'abari baraho bashika amajyana indwi naravuze ndi turabasabye mwebwe hano mu karere ka Afrique du West Afrika y'uburengero ibyo muri ko murakora byose mwishimire kubona mufise abantu nka Lomo na bagira akazi nkakora
yego mu majambo make yo Hakizimana majambo make ikirwa abarundi bokura muri ivyo niki
yego me nababwiye nti ibi muherutse kufasha muri Gambi igihugu cyagira cinjire mu ngwano mugabo kubera ubutwari bw'abategetsi bamwe muri aka karere mwarabonye ibyo muri Gambi byaheze ingene byaheze nta ngwano yahabaye nti ndabasabye mufashe utundi turere twa Afrika hanyuma naradomye urutoki kuri Afrique Centrale iyi Afrika yo hagati ivuga ibihugu 11 bihurukiye muri CEAC ndari nababwira nti muri ibyo bihugu harimo igihugu cya Congo nti hari hamabi menshi Afrika izi icamwo kubera ubutunzi bwo muri Congo kubera cyane cyane abanyekongo batarashobora kuronka ingene ijya krize bayimara nti ndabasabye muzodufasha hanyuma rejo ubundi numviye president Bongo agira zinga haye mu Burundi nibutse yuko ubwa mbere umugambi wacu nakubiye prima kisa pour le dialogue en Afrique PMSDA arawuzi barabimubwiye mukuru w'igihugu cha Senegal yarawumubwiye yari kumwe n'uduserukira hariya muri Senegal hanyuma aremera yuko umugambi ushyigikiye hasi mu Burundi rero ndavuga nti nakanya kukubimwibutsa nakanya kuko nkumbure niyabona PK ikenewe kwa mukuru waka karere ka Afrique Centrale yuko yotanga ibyumviro bimwe imwe bizofasha ibihugu byacu bwa Burundi cyangwa ibidu
mukanye gatoyi deo
Kongo nibindi
egome mukanye gatoyi cyane gose mwavuze kandi ko ivyashite mu gihugu ca Kenya ho abanyapolitiki badacanwa aka bashoboye kumvikana bishobora gushikana mu Burundi mukanye gatoyi cyane gose munota umwe
birashoboka gose cyane kuko abataza barundi bizobagora barundi n'abantu bafise uburyo bafise igihagararo gikwiye kugira ngo bumvikane icamye kigora gushika uno munsi jewe ndiko ndabyiheza umengo hari haba ntibarategera akaranga mutima kumurundi umurundi wariwe hari habaza badutamika amajambo badutamika ibyo dukora bakibagira yuko umurundi adashaka kagaye adashaka kugenderwako mugabo kandi umurundi ntabivugira hejuru arashobora kwidoga kidoga wenyine mugabo utabizi ko yidoze urashobora kumara imyaka n'indi utarabimenya rero umunsi tuzoronka abantu babashinga ntabe barundi bafasha nk'abanyamahanga bigira ngo ndabizi byose bakemera bakabumviza bakicara bakababwira ingene hano mu Burundi amatati yahora tatugwa jewe ndakurahiye niwashaka turashobora kumara imwe gusuka za wumva amahoro yagarutse mu Burundi
imbere ntiyoshika yego me namwe mushya ntahe Emmy Pascal ndubimana mutubwire ubwa mbere na mbere uko mwakiriye urugendo rw'umukuru w'igihugu cha Gabon mu Burundi muri iki gihe abarundi biteze ibiganiro bashobora kuba mwanya wari wose duka kwijamo
twebwe twarazakiriye de cyane ko ni n'umushitsi twebwe tuvuga ko twari twaryoherewe cyane tugendeye kandi akabashitse hariho izi nkino za Sekafa akaba yaje hariho n'uwaserukirana HCR ya ajazino ibiro twebwe byaratunejeje cyane kuko byaratanze umwizero kandi biranerekana yuko ahiwacu kwari nyabagendwa kumbure no kubonaje muri kino gihe hariho ibino bintu by'amatora yo mu kwa gatano byadamuhaye isura nziza adabona abarundi aro twebwe kuri kote y'iwacu twaranabishimye cyane kandi si n'ubwa mbere aje ndibuka ko yigeze kuza ari kumwe n'abandi bashika kuri batanu igihe hariho utubazo twa 2015 nini nshuti yo mu Burundi rero twebwe twarabishimye cyane turasimye ingene atwumva atahura hanyuma kandi kindi cyari cyiza nuko yaje no gukomeza imigenderanire cyane cyane mu uyu muryango wa SEATE murazi uko ari ibihugu bishika kuri 11 bari muri SEATE akaba yari yashaka yuko anafata umwanya wo gusigurira abandi ngene ngo bokomeza uyu muryango yaratwaje nk'ibihugu bifika kuri bibiri aravuga ati Burundi rero ni mwebwe ati mwagezweho twebwe twarashimye cyane kuko ibi biratanga ishusho nziza yuko iwacu ko ari nyabagenda
turetse ikiganiro bahaye abamenyeshamakuru idonido ivyo abo bategetsi bayaze ntibiramenyekana hari amakuru mu bamufise yerekeye cyane cyane ingingo bashitse ko ku bibazo bitandukanye
twebwe burya kenshi abantu barakunda kuza baribwira burya umusogokuru niwe yanaciye umugana aravuga ati akari mu ndati ngoma kamenywa n'uwayikanye amugabo twebwe cyo twabonye nuko abashikiranganje b'imigenderanire barasohoye itangazo kandi mwanumvise ijambo rya perezida wacu banamubajije ati mbega ati nta by'amatora byoba birimo aravuga ati igihugu cyose kirigenga namba iby'amatora tibigenga igihugu gusa kwarukuza no kuvugana ibijyanye n'uyu muryango wa SEATE ibisigaye nabyo ni ukubirindira mugabo reka tube turafata icyo twabonye burya no kwibwira usanga umuntu abeshe antuka baratanze n'ikiganiro abashikiranganje imbere y'abaperezida uko ari babiri banavuga ikiyago bayaze ariko rero burya ibintu bijyanye n'ibihugu migenderanire abubahwa nk'aba bayaga byinshi mugabe ico nogira abarundi byo twabonye byo twumvise twoba turafata ibyo twumvise hanyuma ntihagire umuntu ntavafata ibyo atabonye atumvise mugabo nkuko twabibwiwe na prezida wacu adutwara akavuga ati vy'amatora kuko burabona birashushe utawumva ibiganiro ukumva amatora ibyirizwa shingiro urumva wese avuga icyo ikintu avuga ati kirandaje ishinga ariko reka tube turafata ivyo bayazi ivyo twumvise
umushyaka nta Yedeo Hakizimana yaratangaje yarasohoye itangazo rivuga ko mu Burundi eka abanyapolitiki bashaka kumvikana biciye muri politiki nk'uko byagenze mu gihugu cya Kenya namwe niko muyibona Emi Pascal.
Ati abarundi byukuri ati nabantu bankakagaye ati kumbure barihorera mugaba ati baba babizi mbere agitkinu neta ko ari ndoto nziza jewe duwe mvuga nti munze twese turashaka yuko igiye kimwe abarundi ko twova hamwe ntihagire uyu munyamahanga aduciramwo atwumvikanisha burya turazinanye kandi turakundana yaba atari abantu kumbure usanga batiyumvira igihugu ugasanga umwe ni umurundi kumva afise agatima kandi ibi by'iwacu bumva ngo amatora ya materi ntambara ibi bumva ngo abauta batutsi abatwa ibi ntibituradije ishinga namba uwo tureka hakavamo abantu avuze ati babashinga ntahe babagaba abapfasoni b'ijunja n'ijambo bakaja hamwe ibi ntibyomarindwi rero by'ukuri nanje ndanamushigikiye cyane kandi avuze ikintu abarundi twamaturaza abatutsi nyabuna reka twiyunge twebwe wacu umunyamahanga va hanze uyu ntazi na kakayago ko kunama uyu ntazi ingene twasabiranira kera ingene twabana uyu ntazi ingene tubayeho burya turazinanye ibi rero byobaho esi choma umunsi umwe umuntu akazikangura asanga abantu bari hamwe abarundi imice yose tuzoba turangije utuntu twose twabutwa macakubiri twabutwa politiki imibano ubutunzi usanga turi hamwe ndamushimiye cyane afite na vision itomboye mvuga nti nabandanya komere twebwe natwe tumva ko mushigikira cyane
tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Alexi muri beneza
mwiriwe
Alexi izina gikirundi ninde
ngenda kumana
muri hehe
Ndi muri Bujumbura mu ntara ya Bujumbura.
Murafite ikibazo murafite icyumviro turiko tuvuga ku rugendo rwo mukuru w'igihugu cya Gabon mu Burundi mu ndwi iheze ibyatangajwe eka n'ibyashikirijwe n'abahinga cyane cyane mu byerekeye politiki nka Deo Hakizimana n'abandi duga ku jambo.
Yego ndabisa akabazo ngira hagira n'icyumviro.
Yego duga ku jambo.
Akabazo kanje gatumbe ndagatumbereza kuri kumushinga na Deo Hakizimana. Mu bisanzwe yavuze ko uko biri kose mu Burundi birashashoboka kandi byoshoboka ko abarundi bumvikana ndiko ndibaza none nk'umuhinga niyo dufasha mu gutora umuti wicyo utuma abarundi bashobora kumvikana ndiko ndibaza niyo dufasha nk'umuhinga akagita icyo cyumviro akagitanga hama tukazoraba abananirwa no kukigendera tugaca tuvuga ati bwa bundi indyane zo mu Burundi zivuye kuri bana ka kuko nibo bigungira ko badashaka kumvikana n'abandi icyo ni cyambere ikindi ni intererano ubisanzwe nivyo abarundi turashobora kumvikana birakunda ariko kandi natwe ubwo barundi dukundana nta mutima w'urukundo dufitaniye hagati yacu turikunda ati gute kenshi na kenshi iyo hagize ikintu kiba ari nk'ubwicanyi cyangwa ibindi bintu nk'imvururu nka birya byabaye muri 2019 abantu ba mbere tubona ni abanyamahanga ngo tuvuga ko ari abanyamahanga badutumye mugabo waja kuraba ugasanga nta muzungu yaje gukerera yaje guca umutwe umurundi ni twebwe nyine abarundi twiyicanira ni twebwe nyine abarundi tugiriranira nabi mugabo tukaca tubyekeza ku bazungu icyo mbona twebwe nyine abarundi twe ugarura umutima w'urukundo ukibaza ati none niragira ubwa muntu ngiriye nabi ni umuzungu cyangwa ni umurundi mwene wacu maze gusanga ari umurundi mwene wanyu uri kuragirira nabi nta mpamvu yuko ikosa rya mbere twugirika ku banyamahanga ni twebwe barundi tubanze tubone ko dufite amakosa hama tuzabaho twohera mu kuyakosora kuko njye nashobora kubona mwene data ngo ni umunyamugambwe ntidusangire umugambwe nkabona ko ari umwasi nkabona ko ari umuntu mubi ariko nibagira neza ko niyo inzu ya iwanje yosha ujya mu banyene we umuntu wa mbere abanguka kuza kuyizinga ndavuga ati uko biri ko twebwe abarundi natwe turafite amakosa ntibanze twirabe mbere yuko turaba abanyamahanga.
Murakoze Alex, ikibazo ni icyumviro, ikibazo tugitangurire kuri Deo Hakizimana niwe yakibajijwe, duga ku ijambo Deo Hakizimana.
Je ndakishura mu mpande zibiri en deux points. Ubwa mbere ubajije uti byogenda gute, icyo cyokogwa ni ikihe, ndibaza kwezi wavuze Alex. Kugera ndakwishura nabanza kubwira yuko igikuru nuko ababipfa babanza kugira kwiweza neza icyo bapfa icyarico. Icyo dupfa hano mu Burundi abantu bakimenye ntibazosubire kwihenda, si ibi bivugwa by'abahutu n'abatutsi, si bavuga byo by'intara byarigeze kuducanishamo n'ubu biracyaducanishamo, mugabo igikuru si icyo uye uri kuriweza Abarundi, si icyo bapfa ahubwo ni icyitwazo. Ikindi ngomba kuvuga nukuraba neza yuko aya magere civile twirigwamo ari twebwe tuyarondera, hajyajya wosanga kumbura hariho bamwe bavuga bati byaranzobarerera ati kugira ngo mwebwe ndabakemo ndonke yishaka mutaryanye sino bironga ifo yuko abantu abarundi bubabitegera. Icya gatatu kandi ico cyayima mbereza ko nukubwira ingene tugira bon analyse hari ico bita rapport de force mu Kifaransa. Rapport de force nukuraba abantu bakomeye, imigambwe ikomeye, imigwi ikomeye mu kiringo igihugu kiba kigizemo. Uno munsi naho tuvuga ibyo muri Kenya, muri Kenya hariho Perezida Kenyatta yatowe ngo arongoye igihugu cya Kenya, agacagira n'umuopoza yitwa Raila Odinga. Twebwe nta mu Raila Odinga dufise hano mu Burundi, niyo ngorane dufise. Opposition iriho nibyo, mugabo n'ukuri bene wacu ntibagiye ngo ndiko ndabagaya ngo ndiko ndabacyoza, urabona yuko bacanamwo bibagora kuvuga rimwe bigaca bituma batabemera. Jyewe hari aho tugize imisi tuganira, ibyo bambwiye naratangaye kuko bamwe nabaharura mu bantu babashyigikira. None ubu gisigaye nuko aha twese twitagashe ntagira uburondera abeza ha n'ababi hariya, oya twese turabarundi. Kandi n'uwakosheje urazi baravuga ibintu bya vérité réconciliation, barashobora kumurekurira, barashobora kumugira ikigongwe, ariko ntabwo bashobora kugira ikigongwe abana nyakeri intambara are abandanya adusubiza inyuma. Nicyo gituma rero ubu nibaza ko hakeneye ibintu nka bitatu arabivuze Alex. Kimwe ni gukundana. Gukundana si jambo ritoyi, si jambo ry'ugufyinako. Udakunda igihugu, udakunda uwundi, nta kintu kiza ushobora gukora. Icya kabiri ni ukwicisha bugufi. Twarasinzikajwe cyane n'abagaya abandi, ugasanga umengo we nturi umuntu, ukamengo ntimusangiye ubwoko bwa kiremwa muntu, kugera aho bishyika muri ibi byo kwicanya na mubona. Rero ubu ni ukwicisha bufi, ni ukuri umuntu akemera yuko ubundi abaho. Icya gatatu aricyo cya nyuma ni ukubinshigwa rimenetse. Iyo uri kugwanira ikintu cy'ukuri nk'amahoro, nuko ubinshigwa rimenetse, naho bohonda kumutufuna mukinyigiza mugabo, hanyuma ukavunduruka wongera uvuga uti jiwe nshaka amahoro nta kindi, uwushyiramo ikibi ntagifise n'akazi kiwe. Rero mugenzi nuze Alexi, nuvuga mu ncamake yuko icyo dukwiye kugira ntihagire ubusubira kurondera solution mu bintu biva hanze. Abari hanze turabakeneye, niba dushyigikire mugabo azadushyigikira tugeze aho tuyigejeje.
Ni Pascal Nduwimana nashaka mugihe cyo muvuga ku cimburo cyashikijwe na Alexi, kivuga ko abarundi bakwiye kwerekana umutima wo gukundana kurusha. Tuga ku ijambo.
Ego cyane je nande sinoja kure ya y'umushinga na Edeo ari kuri mugabo kintu uvuga nuko ibiterwa nuko umuntu abadakunda igihugu. Nukuri ukunda abantu igihugu nta kindi kintu uronka ni kagatima ko guteza imbere igihugu, ni kagatima uronka ko ko gushyigikira uwundi, ukumva undi ko atorengana, ubona ukumva ko uwo muteza imbere. Rero ibine nkamwe byoba muri twebwe Abarundi, umuntu akumva ati ndi Umurundi, ndumva ko ndanabyishimiye cyane, kumvikana tumva ko binakunda by'ukuri. Nk'uko uyu mushingantaha avuze ati ntihagire uwitwaza iby'abahutu, abatutsi, abatwa, intara, mamuka, amazuru, ibi si yo ngorane ihari namba, kuko ibi mbere muri kino gihuje aho iwacu.
Ababyitwaza Pascal, ababyitwaza buhanwa gute?
aba bitwaza ibya moko by'intara birakwiye yuko na leta ifata umwanya wo kubashyira ahantu hamwe ikanabigisha by'ukuri turamaze iminsi na kizigenza ariko arabwira barundi ati zirikana igihugu ni mu gikunde kuko ari ikiwanyu rero birakwiye yuko aba banazitwaza bakavuga ibijyanye n'iho nyabwoko canke bakazura kaboze bagashaka no gucanisha mu bantu twebwe turanatera kamoko leta kwifata ingingo zinahambaye cyane n'ayandi hoho ibyo kubana ibyo kukundana biri mu barundi wacu n'ukuri about abatutsi batwa barabanye bari mu ntwaro batwarira hamwe mu bashingamateka mu akengu z'amateka no mu nzego zose mu gisirikare mu gipolisi ubu turondera gusa umutima wo gukunda igihugu gusukumva kuri umurundi ukumva kutotse n'izo ukumva yuko utari umubirigi utari umuganda utari umu Kenya uri muri bitumaze kuba ubyishiramo birahagije.
Tubibutse inshuti mwese komika mu rabandanya kumbiriza iradio ijwi rya America turi kumwe na Gordien. Gordien muri yo neza?
Mahoro.
Amahoro muri hehe?
Ndi muhone munaraka.
Izina gikiro ndi ninde?
Hakimana Gordien.
Nakizibana duka ku ijambo ikibazo cy'imviro.
Naguma amazeho mushinga naye to. Ndeza ubona buri kibwirije biganiro birangira. Yani jerikani ya mumba biko sira kubajyara kana ni nyana ini nari nzise kubanye na kugati jerikani twanda kwaga atwanda gukuri je bijya si ndya ranje yangi amjerika na bishatza inyuma ya matora mura so nte je nari nzise
murakoze Gordien mushanda yo deo Hakizimana kibazo
mazina yanje ndumvise ko itwa Hakizimana nawe nyene uti habuziki nta kibuze na kimwe ahubwo habuze abaje imbere abajya kwisonga bategera bijya twavuze yuko ari gukundana yuko ari kwirinda kuraba babahana beza hariya hanyuma kwikisha bugufi mu nyuma mugabo uri kuravuga ibi bintu by'amahoro by'ukumvikana ukabishyirwa ari minete kabisa rero ikibuze ni initiative nazo zarahabaye jewe ahubwo nama ntangazo nuko na barundi bifata nka kumumengo ntacho bakoze mu 2007 gushika mu 2009 Nations Unies ishyirahamwe mpuzamakungu ONU hamwe na leta baratunganije ibyo bise ibiha ibiganiro biha barundi jambo jewe ndabyibuka kuko narimo mu babigendereza hariho umugambi bashitse ko umunsi uraho zari tariki 25 z'11 imbere y'umukuru w'igihugu ari kumwe n'ubuserukira ONU bavuze bati kuva uno munsi turasabye yuko abarundi bose aho kuja gufata inkoho aho kuja kugira ibindi bigayitse niba banze baganire baca dushaka dusaba twarimo na generalimo dushaka dusaba yuko uko umwaka utashe ho kwa mahaba ikoraniro kaminuza rihurikiyemo abaserukira abandi ukurabaho ibiganiro bigeze kandi hari icyo bamabibagira icyo gihe harabaye imidugararo ijyanye no gutora n'amatora y'ibihumbi 2010 umugwi ujeje kuyategura wari wagoye gushigwaho ndibuka krize yariho yatumye haje uwo mugwi mushasha ibyuko wakoze sibyo ndiko ndavuga mugabo krize yahavuye ari uko abagiye muri ayo muri ibyo biganiro batanze icyumviro ibintu bica biragenda neza kandi atari ugomba kwigira inzimizi ibi byabaye muri 2015 byari byateguwe deja kuva muri 2010 kandi rero ndabibabwira kuko ndabizi na jewe muri ayo matora narimo narumunye politiki rero ikibuze ni initiative gusa jewe murambaza ibyo ngomba gupropoza yani ibyo no vuga
iby'abandi ndikato ico kibazo cyabaze na mushana he Emmy Pascal Nduimana haraheze imyaka eka itari mike abarundi batangwa ibiganiro ariko gushika nkuko mubizi nta kintu kira kiboneka ingingo ziboneka zirafatwa zotuma ituze rigaruka mu Burundi ikibazo cha gorodya mu kivuga ko iki kivuga ati mbega habuze iki kugira ngo abarundi bapfundika amasezerano y'amahoro nduga kwijambo mu karengato
Jake kumvuga nti nta kibuze namba byose birakwiye yaba ubusabane kumvikana birakwiye habuze kimwe umuntu kumva yuko ni imigambi habuze imigambi kuko umuntu wese yata migamba fise niwe ucusanga tera bino bibazo byo kwamarikarasaba ibiganiro bidahera mugabo zura w'umuntu ari ku kivi umuntu afise cakora nta mwanya afise wo kwama agenda avuga 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 habuze imigambi kuri bano bantu bamango ibiganiro ibiganiro imisi yose rero byose birakwiye abarundi bari hamwe aho twebwe turanatera kamo aba bantu bamango ibiganiro ubaradusanga ari babandi kuva muri 93 96 yarusha Kajaga, Kigore, Morovia,
Pascal Mukanyagatoyi,
nabo
Mukanyagatoyi Pascal
nafisi imigambi imigambi niyo tumataki nukora habuze imigambi kuri bano bantu bamango ibiganiro
umunota umwe muravuze ko abarundi bari hamwe ariko uravye igitigiri cy'abarundi bari hanze iyo nijambo eka niryungane abantu bashobora guhinyuza muduhe insigo yini siguro mvuga ko barundi bari hamwe kandi hariho benshi bari hanze igihugu mukanya gato umuntu umwe
nagira ndakubwira akanya kamwe abari hanze zoba ari miliyoni nka zingahe abari ndani boba ari zingahe abari hanze bari babanyarwanda boba ari bangahe abari hanze babanyamerika boba ari bangahe ariko bose turabakeneye bari hamwe kuko atantambara ibacanishamo atanduru ariko abari hanze hari habagiye bahunze kuva muri 72 abo bari hanze kandi amatora bandanyaba bari hanze kandi umuntu avuga ati nibataye rero mvuze nti barafatanye mu nda harura imiliyoni 11 bari hamwe bariko barakora barafatanye mu nda niyo nsiguro mvuga ni hari amahoro abarundi bari hamwe nta ntambara y'abahutu y'abatutsi y'abatwa abarundi turi ku mugozi umwe murakoze
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'Amerika turi kumwe na Jean Bosco mwiriwe neza
aha nibwa keye muraho ndabaramukije mwese
muri hehe
ndi muri Amerika muri South Carolina
yego mu izina cy'ikiro ninde
Bwenge Jean Bosco
Bwenge Jean Bosco duga ku ijambo kibazo cimvi
ibyo nashaka kubaza Deo yabivuze cyambere ndamushimiye cyane ku ijambo avuze ati wemere upfe ariko upfira ukuri nk'umukuru w'igihugu kubera ko uravye ukuri bagwanira Burundi bavuga ati abanyamahanga ntidukeneye tuvangira abarundi dukwiye gushira hamwe iryo jambo ndarikunze kimwe n'uwo nyene wundi Pascal ariko hari akantu kamwe nashaka guterera nk'iki cyo gukundana ni byiza ko dukundana na hano muri Amerika twipfuye nk'aho turi abarundi dusaba ko twokundana kigaca cyunganirwa n'iri jambo ry'abahunze hari abahunze bafise amakosa abarundi twiyumvemo nimba twakoze ikosa dusaba imbabazi akagira gatatu none nk'uwo baza abanyeshuri bari kuri kaminuza bagiye bica bene wabo uwo babaza ikintu baba barungutsemwo ni kihe usibye ko ari kwisamburira ko nk'impene kugwiza urwango nicyo nashaka guterera murakoze
bukanya ndasaba Deo Hakizimana na Ibn Pascal bagira icyo bavuze kucimvira mushikirije ariko nagomba mbanze mijambo Guillaume muri we neza telefone ya Guillaume nibaza ko ishobora kuba icitse ariko reka duhe ijambo Deo Hakizimana agira icyo avuze ku cyimbo cyashikirijwe na Jean Bosco ari mu ntara ya South Carolina muri Amerika
ni gusubiramo ivyo navuze mvuga yuko ikibuze nkumbure umuntu yovuga ko ari ugushaka kumwe kuboneka mugabo ko gushaka kuva kukurondera icyo twokora gishoboka kuko hari ibyo wifuza mugo bidashoboka kurangurwa ibyo mu gifaransa bavuga bati ibintu realiste et realizable ubu gishoboka ni iki jewe ngenda kwa karoro k'ibyo ndiko ndiyumvira kuva haraheza amezi menshi je ndagomba kuzotunganya iyi nama symposium i Geneve itariki zitatu z'ukwa gatanu kandi ngo naratumye ndiko ndatumira abarundi babishoboye kuzuhashika bafite icyo baserukira kandi
batavuga ba, rumwe ni washaka ngo nzobigira ngo uko naye nabigize mu kwicenda mu kugenda igihe hari inama ya droit de l'homme hari ya muri Nations Unies abakivyibuka twebwe twaragize declaration yatumye ibyo bariko baravuga mu muri séance des Nations Unies bimwe na bimwe byari bifise ibigoramye twarashoboye gutanga information shasha amakungu atari bwa ronke kandi byaciye bituma bamwe bamwe mu bari bako barakurikira barafata ingingo zitajyanye n'ukuri bahindura icyo gihe rero jiwe hariho benshi muri bajya babene wacu bari buraya bamwe bamwe bari banyegereye bati uradufasha natwe ijya ngoro ya Nations Unies tuyinjire mu tumbi bivugwa tuganiye n'abantu nchinda ndemera kabisa ndabandikisha hanyuma mu nyuma ubwo ku mpamvu zibaturutse ko bamwe bamwe baciye bavuga bate kango ko nakari hazoba ari je sinzoza etc ibyo nivyo dukwiye kwiyamiriza umuntu amo baguhamagaye kuganira nuze ufite ijambo uvuga urivuge hanyuma rero muri iyo nama ndiko ndababwira yitaki zitatu z'ukwa gatanu je ngomba yuko tuzoshika ku bibazo bine nibaza kwa nyamukuru uye ica mbere nuko nukwerekana yuko abatavuga rumwe abari ko barankana ku niveau za politique bashobora guhura kandi ntibatukane ibyo birashoboka je ndabiza ica kabiri ndagomba yuko iki kibazo cy'u Rwanda n'u Burundi bashamiranye ba, nkuko mubizi turaba natwe antake citoyen ko turaba nyagihugu bo muri aka karere turabe ico tobivuga ko icya gatatu ndifuza yuko no musi twoshira kuri agenda ibintu bijyanye no gutahukana impunzi z'abarundi zahunze je narababajwe n'ibyashikiye abo kwa Zebia mu minsi heze ndababazwa kandi n'abantu baheze mu mahanga kubera impunzi itandukanye mugabo kubera bitwa impunzi je nashaka ko abarundi bamenya yuko nirishira hamwe bita CIGR commission conférence internationale des pays des grands lacs ifite icyicaro hano i Bujumbura yaje kwicara hano i Bujumbura hahejeje kuba conférence yabaye Nairobi mu 2004 conférence des Nations Unies ababizi neza je ndabizi kuko narabikozemo ikiyumviro cyatumye iyo conférence iba cyavuye i Bujumbura mu biro by'umukuru w'igihugu Cyprien Ntaryamira bataramugandagura iyo project twarayikoze ikimara imyaka 10 tuvuga tuti ikibazo cy'impunzi muri kano karere cyarakweze intambara nyinshi none ni mu cicarire mu kigire hamwe atewe mukuyemo je ndashaka yuko icyo kintu bo gisubira ko cyane cyane bakumvishirishe hamwe nyene CIGR riringaha aye yuko ntibyumvikana yuko abantu bagiye arusha canka handi ijwi rya Sirje ntitubyumva kandi bimwe mu byo yijeje byarimo icya kane nukuraba igene cooperation y'ibihugu by'imigenderanire y'igihugu cyacu n'ibindi bihugu yosubira kuja mu ngiro cooperation bakayiropena ahubwo unkundire ndakivuga ikintu uko kirakomeye jewe mu byo ngize iminsi nkora naraganiriye na bamwe bamwe mu bajejwe iyo dosiye ya cooperation baba abazungu baba abarundi baba abandi banyamahanga jewe icyo nategereye nuko ubukibuze abo byega ntibahura ngo baganire bazosanga bose bashaka gufasha mugabo icyababujije niki gipfungu cy'inzankano ziriho mugabo ziterwa cyane cyane n'amakuru adahuye na realite du terrain
tubibutse nshuti mwese ko mukomeye bandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Guillaume nibaza ko telefone yasubiye gukora Guillaume mwiriwe neza mwiriwe izina ry'ikirundi ni nde Guillaume
Nindashimiye Guillaume
duga ku ijambo ikibazo cyimvuye
ikimvuye cyane n'ikibazo dufite
yego
ndenga ko Uburundi bwama mu biganiro kandi ibyo biganiro bikaba byaje nk'abagabo bitunze n'ijambo twebwe tukaguma tucyumvirisha amahati twumve icyo bishika ko abo bantu babijyamwo aho bahurira bavuga ko bari nk'inamico barimo barakina cyane ko tubona yuko abari babikwiye abari babikwiye ari abagabo b'ingufu ko umuntu umwe ahetse bikanko wa kabiri ahetse bikanko i Burundi buzoherera hehe bizoherera hehe kuko kwama turi muri bya biganiro bidahera bigira kabiri ibyo biganiro nta kuntu na kumwe bizigera biba abarundi benshi turi hanze gutigute kuko abari ngaha nibabyemera abari hanze nti babatabyumvise kizabari cyakibaza cyangwa n'ibyo
murakoze mushya ntahe Guillaume reka tubahe ijambo katutangure kuri wewe Pascal Aime Pascal ati mbega abahuriri ya rushani bagira intina micoko aragabo bijunje ariko atakintu kivamo hanyuma ibiganiro abarundi bari hanze bizogira ico bipfunditse ikintu kirama duga kwijamo mu kanya gatoye cyane rwose Aime Pascal
ariko darigomba nsabe akana kweri hari ikintu uyu mushinga nahavuze nanje nkunda cyane kandi z'ukuri mbona ari umushinga nahajyaga neza unkundira imbere konja kuri Guillaume mbanze mvuge kuri kino kintu kijanye n'impunzi by'ukuri avuze ikintu gihambaye cyane z'ukuri je na mvuga nti impunzi zarahunze mugabo bose ntabwo bari hamwe hariho abahunze by'ukuri barakosheje abo nabo imitahe yabo irazwi igitigiri cyabo turazi ko ari mirongo itatu na bane rero gusa usanga abantu baza baratera ubwoba abantu bakavuga ngo impunzi ugasanga ugorewe hanze ntipfuza ko yotaha notama nka bino bintu uguma wumva ngo abatutsi barageramiwe buca haba ngo ihonya bwoko nimuhunge ibi byose sivyo rero twebwe turatera kamo impunzi nambura umuntu uvuga uti ndi mu Rwanda ndi muri Congo muri Tanzania Uganda hanze nimba warahunze nta muntu avuga ko iyuhunze aba ari icaha mugabo ko wahunze ukumva ko atana kimuvuga ati kirandondera ni witahire wima matwi aba banyamigambwa barondera inyungu zabo canke abafise imitahe by'ukuri ubu benshi barataha hari amahoro nagira ndababwiza ukuri yuko abarundi barakundana nta no atafisi nono yuko aba barundi bacu ko bataha nta unezererwa abana bacu bariko baraterwa inda hanze batiga bagapfirayo ukifuzi uwanyu utahashika gasangwa atana kimuzira itahire hanyuma kuca kabiri nacavuze ati imibana ati y'u Burundi n'u Rwanda nagira mvuge kino kintu abarundi twebwe bato bato n'abanyarwanda bato bato iyo nda nimwe turifuza yuko bwa busabane imigenderanire isubira kuba by'ukuri jewe nari ngomba mvuge yuko iki kiducanishamo u Rwanda u Burundi kera barabana n'ukureba aya mabwire cyangwa aba bantu bo hanze sirtu abazungu ibi birimo inyungu iri profo kandi ndende igihe abarundi abanyarwanda bo bazokumva bati tuvuga rumwe turabana turababanyi bakikunkumura abanyamahanga tuzobana neza rero twebwe turasaba ko aya mareta abiri by'ukuri ko yokwicarana akayaga reka rongenze kuri Guillaume nawe ati ibiganiro minsi yose bidahera ati ntibijyamo abagabo bicunja n'itujambo bagenda ari imigwi ibiri uyu mushinga nahe abyumve hari habamenyereye no gukamisa ibiganiro cyangwa ugasanga bazataribo ari intumwa z'abanyamahanga na leta igenda ivuga ati ndaba abarundi ugasanga ku by'inyungu z'abandi akoreshwa n'abandi ntibyumvikana ababikamisijemo byinshi rero turavuga tuti ibiganiro nyamukuru ni ibi bihuza abarundi bari ndani aravuga ati mbega abo hanze nabo abo ab'indani barabyemera abo hanze ntibabyemere abo bo hanze nabo bararonse umwanya ko baganira ikibabuza gusa ni ugushika kubera inkuru bumva ziroze uyu muntu atashakaza acasubira yavuga ati ngiye nshure abiwanze bari hanze nuko ibiganiro turifuza ko bibandanya mugabo atari iby'amagabura nyama atari iby'ibibanza twama twayaze gira amahoro
murakoze reka duhe n'ijambo kandi deo hasimana nawe nyiragire icavuze ko byashikirijwe na n'umushyantahe Guillaume mu kanya gatoye cyane rwose deo mu kanya kariko karihuta
egome n'ukuri numvise yuko yashimye ibinavuze ku byerekeye impunzi ngira nshimangire mvuga nti icyo kibazo ntidushobora kurindira ni kibazo tubwizwa gutorera umuti mu maguru masha hanyuma yavuze by'imigenderanire itameze neza hagati y'u Rwanda n'u Burundi jewe ndabitegera gose ndabyumva kandi ushima ndabyumva jewe ndamaze guhuza abaserukira Burundi n'u Rwanda hari Geneve be n'abaserukira Congo mbere ni mwashaka bari kumwe n'abandi ba diplomate mu bindi bihugu iyo bari hanze n'ukuri bakaruha umuntu abaganiriza neza nabo baraganira kandi ntibatukana igikuru rero ni kibazo rero ngomba kwishura uyu yavuze ibyarusha abaje arusha mbere ni kuki baje yo mugabo ntagira igihinduka igihinduka nuko gihinduka mu gihe abagiye kuganira kuko ari abashaka kuganira bihinduka mu gihe abo bantu bafite icyo baserukira mugaye ibyo tuzi nuko bamwe bamwe mu bahora bagiye arusha ngere bambabariye nuko sindiko ndabaricyoza ariko kubera ari ibintu biraba igihugu turabivuga bizoheza bicyaho bishaka hari habagenda atacu baserukira nkuko abivuze ati hari habagenda bafise ubutumwa bw'abandi ataho buhuriye n'inyugu z'igihugu ibyo ni byo tubwiza kumenya mugabo rero kugira ngo tutere intambwe ibi byabaye reka tubireke tujye imbere ahubwo basi ibyo twakosheje byakoshejwe mu myaka iheze mu mezi aheze tubivemo tugire ibindi bishasha je nisho ituma niko nabwira abanyumva yuko umuntu wese yabyifuza mu nka mu bari hanze mbe n'abari mu gihugu itariki zitatu z'ukwezi kwa gatanu i Geneve uzo bishaka arazi nyine ashobora kuturondera arabye kuri Facebook n'ahandi jewe ndashaka yuko ibyo bijya bibazo bine twavuze tubica hirya no hino
ndumva telefone ya Deo icyitsa ariko mu kanya turasubira kumurondera reka tubonereho akanya kuguha ijambo hundi munywa nyuri radio ijwi rya Amerika Claver muri neza
cyane
muri hega Claver
Bujumbura mu Burundi
yego me izina kirundi
Ndayishimiye Claver.
Ndayishimiye murafite ikibazo murafite icyumviro.
Ego.
Duga ku jambo?
Ndagira ntere nanjye icyumviro. Hajye mu bisanzwe u Burundi abanyepolitike cyangwa abafite icyo barongoye bamenya yuko u Burundi buzokwamaho. Cyane cyane mvuze kwamaho u Burundi zifite ikintu n'abantu. Ariko ndavuga rero abanyepolitike cyangwa abafite ibyo barongoye ntabona akazoza kugwarukana cyane cyane ugiye kuraba ugwaruka ni guhishi mu Burundi kandi bari ku ntebe y'ishuri bakeneye icyo bakora kugira bateze imbere igihugu cyabo rero ugiye kuraba muri aba turongora bo bongera ngo bafite umwanya ati notwariye imyaka iyi noba ndose iki ibyo hangira ngo yaniyo buje kitwa kende bafite ati no bafite iki hamwe no twari imyaka beshi bihutiye kubaka amazu ugasanga ama etage niyo baguma birukira eske ndabazi ari ikintu uwo mushinga ntaye deho yari yavuze ati urukundo kugira urukundo gukunda mugenzi wawe na cyane cyane mu Burundi nkawe simvuze yuko n'abanyamahanga turatwanka ko yahugiye n'imigenderanire myiza naho ni byiza cyane nayo ndabaza none nk'iyi politike mubona nk'ubu ugaruka ni guhishi ko riga rugaheza amashuri rugaca kwicaraho nabo borara baraganira gute batabona politike niya politike abantu baheza amashuri baguma bicaye bashaka kuguma biga kugira ngo bace ubwenge kwaza bumva barabazibiye ahantu ki muzobanza gukora ibi mubanze oya mwanya batariko baranka kazi boguma bakaresha n'ubwenge bishobotse na leta ikabafasha bakigana bakaje no guminuza hanze bakarondera ubumenyi mugabo naho nyine baguma baba surveyor ku buryo bategeze kugarukana bwa bumenyi bakura hanze gushinga nk'imitahe mu Burundi bagakora ibintu nk'ubu butari ubona buri mu gihugu bagira nk'ishyirahamwe ryo kubuhingurira ngaha nyine ibyo byuma by'agaciro cyangwa ibikoresho bakaza babikorera ngaha nyine natwe ya madepressement ya manuze yatuyenda kurondera tusesagure itungo ntigenda rwe ikaguma ngaha iwacu niyo yari politiki
yego me
yego nasaba rero nk'abantu hagize icyo bagejwe bakamenya yuko nirangaje nyakubaha sinamukire mu ijambo mugabo eme Pascal haro langaje yufite ikintu utwara langaje tuvuga ati abamtezi byose ntibafise umwanya oya bahunze kubera nabo hari ntawo nka kuba mu gihugu cyabo muganaho nyine bakara nyine uwo mushinga ntaye deho yari karavuga ati mbega none byo genda gute kugira mpuza aba bantu bose ni kuraba ni nyene kamemene namba bamwemera nawe basa aye mu gihugu hari abantu bese bize kandi bafite ijunja n'ijambo bafite aho baserukiye tugiye kuraba nk'abarongo ya mashengero n'abantu bakomeye abo kubereke habuzike kubereke batoja hamwe ngo bahuze abo bantu babumvikanishe
niki cyo kibazo kibaze abashinga ntari turi kumwe urakoze mushyana claver rika ariko imbere yaho duhe n'ijambo kandi emida ndabona kanya karagenda emida miliyo neza muri hega emila
de mugisaga cha ujumbo
izina y'ikironde
ni abo mukiza
abo mukiza duga kwijambo ikibazo cy'imvuyo
ego murakoze manje kuramutsa naba nyine madutumiriye
ni barakumva duga kwijambo
ego nkuko namwe ndabivuga n'ukuri akatari gake abo batumire babivuze bitari bike ariko je uko ndabibona n'ukuri kugira igihugu kimene uko kimeze muri make igihugu kimera uko kimeze bivanye n'uko abagisubuyemo abakibamo bimvira bakora babona ibintu bisanzwe nyamba kuva Burundi bukibaho no kuri udatera intambwe mu bijyanye n'imibereho mu bijyanye na politiki menoranye n'iterambere mu mpande zose ashobora kwemeza yuko bivana no kungene abantu baba mu cyo gihugu abantu bari mu nzego abantu bafate muri rusange abarundi ngene biyumviye ko atabaye ico no kwita changement de mentalité n'ukuri mu Burundi haracyari kibazo cy'uko twova mu njyana turimo haracyari kibazo cy'uko ho biterambere birama rero nibariza abo batumire babiri ikintu nyamukuru mbona jewe mu Burundi cyo tuma Burundi buvuga ati tugeze untambwe igaragara banyakuba batumire babiri burya nta kintu cyo kuvugana ukuri cyo bakirimo haba mu biganiro bihuza abarundi haba mu gihugu cyabo uri hanze y'igihugu ikintu cyo kuvugana ukuri burya nicyo bari umushinga w'ibintu byose murakoze
murakoze Emile reka tubahe ijambo ndabona kanya kihuta mu nyishu ngufi ngufi ikibazo cya Emile reka n'ikibazo cya Claver mu kanya gato deo Hakizimana
murakoze murambabera ariko je witelefone yagira cika kenshi na kenshi hari ibyo ntumvise mugabo ndabwandaze ibyo nashoboye kuronka cyane cyane ibyo Emile avuze bijanye no kubwirana ukuri ngira mbere ndagishimikire ko gusumba ibindi byose mu Burundi uno munsi ikintu ca mbere turiko turazira ingorane ya mbere nyamukuru isigura ko iby'abahutu n'abatutsi atanguvu bigifise isigura kandi yuko ubukene atari ubwomi ni kubera tutarabwira n'ukuri ngomba gutomora mvuga nti abantu bashobora kudufasha ubuye niba abakomiseri 11 badezinya abanoma batora kugira ngo bafashe Uburundi kubwirana ukuri n'ukurekuriranira bimwe bimwe ndabona biriko birakugwa mugo birikwega umengo harimo gushaka gushaka sinzi kutashaka sinzi yo kuva ariko aho babivugiye ntajewe ndibuka naragiye muri severe ndagira deposition yamaze amasaha 8 arahezi umwe kugira uhere ntibarambwira ibyavuyemo ibyo rero nibyo bizokura igipfungu dufise ngaha mu Burundi kuko kubwirana ukuri si kuvuga ngo tuzosha twihorana no abarundi uri kurabihweza c'est un peuple ni igihugu kirimo abantu babagwa neza mugabo waranka umuntu ababesha kandi niya kubeshe urazi bavuga ngo ngamisha ko anyanka nkamwisha ko ndabizi uruva iki kintu utagitegereye inyuma y'Uburundi zohavuta umwanya ntuzigira umufasha rero mpeze mvuga nti ikintu kizodufasha gusunga ibintu byose nibashaka baduha amafaranga barayagumya mugabo niba bashobora kudufasha kutuma severe yacu ikora igashikira kucyo bayitumye ahazo badufashije n'ibindi byose bikurikira tugira amahoro
yego me Pascal duga kwijamo namwe ku kibazo cha Emile ikana Claver mukanye gato cyane rwose ndabona Faustin aturindiye kugira tumwe ijambo namwe
yego cyane by'ukuri je nari ngomba shimire uyu
uyu mutama Deo. Deo numva ari umuntu menga ni wa mutama nyene wa musokuru wacu, afise ikigongwe, afise impuhwe, ariko aravuga ibintu. Kandi je nshimye iki kiganiro by'ukuri, ni kiganiro kiri poze, kirimo ugukunda igihugu no kwiyumvira abandi. Aranejeje cyane by'ukuri, nkaca mvuga nti Imana yemuhangaze. Rero hari kinabuza ati ukuri nshimye, avuga ati CVR by'ukuri nanjye mvuga nti icyo yiha uburyo tukamenya ukuri, kuko ibi byose ni kutavuga ukuri. Aba badi yarusha usanga umwe agenda nyegeze ibi, uri ibyo yakoze, ibyo yanakoreye abandi, uri ibyo adashaka ko twomenya urwaruka rw'ubu, uri inyungu ziwe. Igihe hoba ukumeneka hakaba ukuvuga ukuri, umwe akavuga ati Barundi Barundi kazi, ibi byabaye muri ijya myaka kuva 72, 78, 65, 2015 n'ibindi, ndasabye imbabazi, nimumbabarire, nimumpangaze. Undi akavuga ati nanje uwo nitiye wanyitiye ibyabaye mbere. Hakaba n'umuntu avuga ati murambabarira, itunga nibye, ibyo nanyuruje, abo nabeshyeye, uyo munsi azoba ari iparadizo. Rero ukuri rero turagukeneye, ariko gusa abakunyegeza nabo ukuri kuba ari ukumuntu. Icyo duha nkaba jewe nyene, ntariko ndakomandwa n'uwo hanze, mwumva ko ndi umurundi nkuguruka nkameneka. Ikizodufasha rero ni ukwiyambura, ni ukwikunkumura akantu ko hanze k'abanyamahanga, tukavuga tuti ibyabaye tubikiriye imoso, tubabarirane. Icyo dukuri by'ukuri twaba tunezerewe.
Ego Amerika, duhe ijambo Faustin. Ijambo rya nyuma turihe umunywanyi itwa Faustin. Faustin, muri we neza? Faustin, muri hehe?
Ego, tukina mahoro.
Izina ry'ikirundi ninde?
Hello?
Izina ry'ikirundi? Duga kwijambo mukanya gatoyi cyane rwose, hanyuma n'abana bagabanye urwamo kugira ngo tukumve neza. Duga kwijambo.
Yego, ikibazo cya mbere nayo ndabaza, ingorane kwitse ngahe mu Burundi, ingorane yo kuvuga ngo ingorane z'ubwo kuca n'ingorane z'iki, ingorane zo gukunda igenda, ingorane zo gukunda igenda za kukuntu umuntu wese yaronze atagomba kuguma yihawe nyina agahereza n'aho umuryango iwe. Hanyuma agacaba n'ikindi kibazo cya ka mwana wa mama no gutinya nuko ibintu byose uba wararose, wanka ko wari uwundi muntu
ibibazo bibiri bihambaye. Faustin, ikibazo cy'ubwoko muvuga ko kenshi na kenshi kiva ku bukunzi bw'inda, mukaba kandi muvuze ko n'intwaro ya mwana wa mama abantu bashaka kugumiza ubutegetsi hagati yabo, n'ibibazo bihambaye mushikirije. Reka duhe ijambo ubwo mbere na Emi Pascal, tuga ku ijambo kuri ibyo bibazo bibiri ashikirije, bivuga ko arizo biri yeka arizo byamabizana ingorane mu Burundi. Tuga ku ijambo.
Jewe sinovuga byinshi, nta buhutu,
ufite amasegonda 30,
nta butwa, ni kwikunda. Ibi byo haba rero byose byoba byaheze, murakoze, ndumva avuga byiza, twosangira byose, nta problem.
Mushikana Hede Hakizimana, Faustin aravuze ibibazo bihambaye, ibibazo by'ubwoko ko atari ibibazo nyakuri, ahubwo kenshi na kenshi ibyo bibazo biterwa n'ubukunzi bw'inda bw'abanyapolitike. Eka akabavuze kandi na ko hari na akamwana wa mama kama abantu abanyapolitike bashira imbere. Duga ku ijambo kuri ibyo bibazo bibiri.
Kuri ibyo bibazo muvuze Jennifer zayuko, ahubwo aho tuguma tubivugira kuri radio gusa cyangwa tukabiganira mu biganiro bya ryinavuga, reka bishike no mu nzego nk'inama nshinga amateka yacu, tuyisabe ibibazo nk'ibyo ibyicarire muri za deba igira, kuko niko kazi igihejwe kuguserukira abanyagihugu ikabigaruka ko bagatumira naka cyangwa uriya wundi biye abijejwe kugira ngo abahe umuco nk'ibi byingene ama ibiganiro byosubira niba bifate babishire muri discussion baronke intumbero batahabandi by'ikibazo cugwana n'u Burundi nico kimwe ibivyimpunzi nuko nyene ibi byuko abanyamahanga bavuga ngo barafashe bafata igihano igihugu akandi bimwe bimwe bayifata
ndabona akanya asa nakagiye mushi ya nahe deho akizimana ni waza ko tuzosubira kubatera kamo izimvyo n'vyinshi ikana ibibazo vya vyinshi cyane gose turagushimiye rero mushi ya nahe deho akizimana turagushimiye nawe mushi ya nahe Emmy Pascal Ndubimana turashimiye abanywanyi bi radio ijwi rya Amerika bose baduteye kamo bagashikiriza ibibazo n'vyimvyo turabashimiye namwe nshuti mwese mwateze amatwi kiganiro cacu mu isangacyo umunsi mungire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.
Frederic Nkundikije urakoze kuri iki kiganiro muri sanga utugejejeho. Nshuti zijwi.